radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi
na Oriane Itangishaka. Nanje ndabaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha samoya n'igice.
Ariko haba ibintu bikomeye cyane mu munyororo w'igitega, kubona abantu bava hanze bakaza kwanira mu munyororo n'abasanzwe imbere. Urumva abapolisi amajana abiri, amajana atatu ndetse binjira mu munyororo urimo abantu batarenga igihumbi. Iyo ngwano ikenewe kwiki?
Uwo ni Maitre Onesime Kabayabaya uburanira bamwe mu bantu baregwa kugira uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya, harimo iyerekeye ibitero bya Leta Islamique muri Yemen.
Tangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Yemen, umugwi w'abayisilamisite ba Islamic State wiyitiriye ibitero bitari bike ku nyubakwa za leta no ku mapozisiyo y'abasirikare bagize urunani rw'abasirikare bayobowe na Saudi Arabia muri Yemen, ku kivuko kiri mu gisagara cya Aden. Mu itangazo bashikirije ku mbuga za internet, abo bagonye bamenyesha ko haribo bagize ibitero bine by'ubwihevyi. Ivyo bikaba bitandukanye n'ivyo abategetsi bari bavuze, aho batangaza ko vyari bitero vy'amarokete vyatewe n'abayisilamu babagwanyi bo mu bwoko bw'abahudi bashigikiwe n'igihugu ca Iran. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bari bavuze ko ibitero vyabaye kuri uno munsi wa kabiri i Aden vyahitanye abantu 15, muri bo hakaba harimwo abasirikare ba Yemen n'aburunani rw'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia. Abategetsi ba Yemen n'abanyagihugu bavuga ko abo bagwanyi bateye amabombe n'amarokete kumwe n'amagrenade, harimwo izatewe ku irembo ry'ihoteli yakiriye abategetsi ba Yemen nyuma yaho batahiye bava mu buhungiro muri Saudi Arabia mu kwezi kw'indwi. Iyindi rokete yatewe ku nyubakwa zibamwo abasirikare bakarere bashigikiye leta. Umushikiranganji mukuru wa Yemen n'abandi bategetsi ba leta ntacyo babaye muri ivyo bitero.
Uretse muri Yemen no muri Nigeria naho haravugwa ibitero abakekwa ko abarwanya ba Boko Haram bishe abasirikare ba Chad 11. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Chad havuga ko abasirikare b'igihugu 11 biciwe kuri wa kabiri mu gitero cyambukiranyije umupaka cy'abatekwaho kuba abarwanya ba Boko Haram. Igisirikare cyabwiye abanyamakuru ko abarwanya 17 ba Boko Haram nabo biciwe muri ubwo bushyamirane. Abo barwanyi bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Chad hafi y'ikiyaga Chad mu masaha 10 za mu gitondo ku isaha yo mu karere. Chad ni igihugu gifite abasirikare benshi mu mutwe w'ingabo za karere zashyiriweho guhangana na Boko Haram. Ibitero by'uyu mutwe wa barwanyi byarakwirakwiriye muri iyi myaka bituruka aho Boko Haram ikomoka mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria, bigera mu bihugu bituranye hafi ari byo Chad, Cameroon na Nigeria. Mu bitero byo kwihimura byabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka, ingabo za Chad zafashije Nigeria kwisubiza uturere twari twigaruriwe na Boko Haram. Boko Haram yishe abanyanigeria barenga 10,000 guhera mu mwaka 2009 mu mugambi wayo wo gushyiraho leta idakuka ya Kiyisilamu. Imirwano majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu yakuye abanyanigeria barenga 2,000,000 mu ngo zabo.
Abagwanyi ba Islamic State kandi biyitiriye kimwe mu bitero vy'amabombe yaraye aturikiye hakurya muri Iraq bigahitana abantu 57. Uwo mugwi w'abayisilamu b'abasuni watangaje kuri uno munsi wa kabiri yuko wagize ico gitero ku bayisilamu b'abashiite hakoreshejwe umuduga warimwo amabombe wasambukiye hafi y'isoko riri mu bumanuko i Al-Zubar hafi y'igisagara ca Basra. Ico gitero gikomeye cyane cabaye ejo ku munsi wa mbere mu kigwati c'abashiite kiri ku birometero 80 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Baghdad. Ico gitero cahitanye abantu 35. Mu kindi gitero cakoresheje bombe yasambukiye mu muduga cagizwe muri district ya Hasuniya hafi ya Baghdad hagapfa abantu 12. Mu ntambara yo muri Iraq mu mwaka wa 2014 mu kwezi kw'icenda hari hamaze gupfa abantu 12,000, ariko mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka ibitigiri vyashizwe ahabona n'ishiramwe mpuzamakungu ONU bimenyesha ko hamaze gupfa abantu 10,000. Igitandukanye n'ibitero vyagiye biraba mu mwaka uheze nuko mu bahitanywe navyo ibice 23% barabasirikare, muri uno mwaka naho ibice 40 akaba aribo bahitanywe n'ivyo bitero.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu mwanya w'amakuru. Afrika y'Epfo irarega urukiko mpanabyaha mpuzamahanga kuba rugirenganya kubireba uruzinduko rwa Bashir. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afrika y'Epfo arisobanura ku rukiko mpanabyaha mpuzamahanga kuba igihugu cye cyarananiwe guta muri yombi perezida wa Sudani mu kwezi kwa gatandatu. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwahaye Afrika y'Epfo kugeza ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa cumi ngo izabe yamaze kwisobanura ku myitwarire yayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afrika y'Epfo yasabye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga igihe kugira ngo asobanure icyemezo cya guverinoma ye cyo kudata muri yombi perezida Omar Bashir, kandi ngo urukiko rwari rwatanze itegeko ryo kumubuza kuva mu gihugu. Ministre Meite Nkowana Mashabane yanamaganye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga byongera umwuka mubi hagati y'urukiko n'ibihugu binyamuryango byo muri Afrika. Nkowana Mashabane ati ikibabaje nuko Afrika y'Epfo itahawe amahirwe yo gutanga ibisobanuro imbere y'amategeko. Ati ibi ntibyubahirije uburenganzira bwa Afrika y'Epfo nk'igihugu kinyamuryango. Avuga ko urukiko rwarenze kubikubiye mu masezerano y'i Roma. Abategetse muri Afrika y'Epfo bavuga ko perezida Omar al-Bashir yagendeye ku budahangarwa nk'intumwa ya Afrika yiyunze mu nama i Johannesburg. Cyakora umucamanza mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga Angela Mudukuti avuga ko Afrika y'Epfo yatanze urugero rubi ko ifite inshingano zo guta muri yombi Omar al-Bashir ubwo yari i Johannesburg ariko ko itabikoze.
Ishirahamwe rihaniye agateka kazina muntu Human Rights Watch rivuga ko ukwagirirwa kw'abasirikare ba Repubulika iharanira demokrasi ya Congo babiri bonyene mu manza z'abagera kuri 39 ku vyaha byo gufata ku nguvu kw'abantu benshi kwabaye mu mwaka w'2012 vyerekana neza ko ubutungane butakoze neza. Amakuru menshi yatangajwe avuga ku vyaha byakorewe abagore n'abana n'abakobwa bashika kuri 76 bafashwe ku nguvu iminova mu buseruko bwa Congo mu ruhagarara rwabaye nyuma yaho abasirikare bahagaritse intambara mu 2012. Mu cegeranyo casohowe na Human Rights Watch mu ndwi iheze categuwe n'uwitwa Geraldine Zeltner avuga ko byinshi mu vyagirizo vyashikirijwe muri sentare kuri abo basirikare ari uko batari batonze ku kivi mu bihe bagirizwa ko barakoze ico caha vyonyene.
Shuti muduteza amatwi hini gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuri radio Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda no mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook naho adresi yacu ni radio yacu, no kuri Twitter ni radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rukuru mu Rwanda rwanzuye ko nta mishyikirano ivuga ko Ministeri y'Ubutabera hari amafaranga igomba kwishyura Maitre Rudakemwa wunganira Mugesera mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Urukiko rukuru mu Rwanda rwasuzumaga niba koko hari imishyikirano isaba Ministeri y'Ubutabera guha amafaranga Leo Mugesera na Maître Jean-Félix Rudakimwunganire yo kubafasha mu rubanza. Aya mafaranga yo ntandaro yo kuba Maître Jean-Félix Rudakimwe yaramenyesheje urukiko ko atazongera kunganira Leo Mugesera atarayabona. Avuga ko kuva batangira kuburana urubanza mu 2012 bagiye mu mishyikirano na Ministeri y'Ubutabera ariko ntiyagira ikigeraho. Ministeri y'Ubutabera yivuga ko nta mishyikirano ifitanye n'uruhande rwiregura. Abahagarariye leta muri urubanza babwira urukiko ko Mugesera n'umwunganira banditse amabaruwa menshi mu bihe bitandukanye basaba ubufasha, ariko ko leta yabasabye kuzuza amabwiriza areba batishoboye ngo babone ubufasha ntibayubahiriza. abahagarariye ministeri y'ubutabera bakavuga ko amafaranga ya leta agira inzira sohoka mu kigega ko naho bari buhere baha Mugesera na Maître Rudakemwa ubufasha. Mugesera na Maître Rudakemwa bavuga ko leta yabasabye kubahiriza amabwiriza yo mu 2014 kandi bo baratangiye imishyikirano mu 2012, bakavuga ko ibyayo mabwiriza bitabareba kandi ko kuyubahiriza bahereye mu 2014 byaba bivuze ko imyaka ibiri yabanje yababereye imfabusa. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko kuba nta bimenyetso biri mu nyandiko uruhande ruregwa rugaragaza ko rwagiranye imishyikirano na Minisiteri y'Ubutabera, ibyo bigaragaza ko nta shingiro bifite uretse impamvu zo gutinza urubanza. Ibyo byose urukiko rwabisuzumye rwanzura ko Mugesera n'umwunganizi we banze kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutabera ngo babone ubufasha mu rubanza kandi ko iyo babikora nta gihombo byari bubatere. Kuba rero batarabikoze nk'uko icyemezo cy'urukiko umucamanza yasomeye mu ruhame kibivuga, bakaba nta nicyo bagaragariza urukiko ko bari kubikoraho. Umucamanza avuga ko ntaho yahera yemeza ko hari imishyikirano yo kwishyuza no kwishyura hagati y'impande zombi. Umucamanza ategeka ko iburanisha rigomba gukomeza na Maître Rudakemwa akitabira iburanisha. Umucamanza avuga ko kubura kwa Maître Rudakemwa mu rubanza nk'uko yari yabitangarije urukiko ko atazarugarukamo ntacyo ministeri irakora azabifata nko kurudindiza ku bushake. Leo Mugesera wari wenyine umwunganizi ataje kumva icyemezo cy'urukiko yahise akijuririra. Mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ko kibangamiye bitavugwa kandi by'agahebuzo uburenganzira muzahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kandi ko kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura amategeko amurekurira n'uburenganzira bwo kubona ibikoresho bihagije, kikabangamira icyarimwe amasezerano u Rwanda rwemeranijwe na Canada mu 2009 rujya kumuzana. Ku murongo wa telefone na Maître Jean-Félix Rudakemwa yabwiye ijwi rya Amerika ko ntacyo yahita atangaza kuri iki cyemezo urukiko rutarakimushyikiriza ngo agikorere ubusesenguzi. Yavuze ko namara kubona inyandiko mvugo y'iki cyemezo ari bwo azamenya icyo gukora. Kuri uyu wa mbere ariko uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yari yabwiye umucamanza ko igihe cyose ministeri ubwayo itagira icyo ikora ku mishyikirano yashimangiriye urukiko ko ihari, atazongera kunganira Leo Mugesera kuko nyuma y'imyaka itatu ntacyo abona ngo yararushye bihagije. Ikibazo cy'amafaranga mu nkiko kirazamuka kuri Pasteur Jean uw'inkindi woherejwe n'urukiko rwa Arusha kuburanira mu Rwanda, Bwana Bernard Munyagishare nawe woherejwe na Arusha, na mugenzi wabo Bwana Emmanuel Mbarushimana waturutse mu gihugu cya Denmark. Ikiguzi cy'ubwunganizi mu nkiko kuri izi manza za genocide zituruka hanze kuva mu 2014 kiri kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda nk'igihembo cy'umwunganizi, ariko nabwo uregwa yabanje kugaragaza ko atishoboye. Ayabarwa kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku mubare w'abanyamategeko bakunganira uregwa. Mu gihe ku manza zisanzwe ikiguzi cyazo gihagaze hagati y'3,300 by'amafaranga y'u Rwanda, dufatiye ku mpapuro Minisiteri y'Ubutabera yeretse itangazamakuru mu ntangiriro z'uyu mwaka zigaragaza ko Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Jean-Baptiste Niyibizi batangiye kunganira Pasteur Jean uw'inkindi bakorera 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku isaha kuri buri umwe. Ni amasezerano yaje guseswa aba banyamategeko Minisiteri itangira kubabarira kuri miliyoni 1 kuri buri umwe ku kwezi. Ayo nayo byarangiye adakomeje bitera abanyamategeko kwikura mu rubanza na magingo Pasteur Jean uw'inkindi ntaremera abunganiza urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera. Iyi nzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko Canada yamwohereje kuburanira mu Rwanda mu mwaka w'2012, araburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye kukaba ya mucyahoze ari prefegitura ya Gisenyi hari muri 92. Ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura n'ababwikoma ko buryumva bukarisobanura bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri muregesha nk'ikimenyetso gitari umwimerere. Ubushinjacyaha bwarangije kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha bumukekaho byaramuka bimuhamye. Mugesera we ntaratanga urutonde ndakuka ku rukiko rw'abazamushinjura, avuga ko ubushobozi buke bwamubereye ikibuza cyo kubageraho. Kuri gahunda y'umucamanza hari hagezweho Mugesera n'umwunganira bagomba gutanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza bagira n'icyo bavuga ku gihano ubushinjacyaha bwasabiye Mugesera cy'igifungo cya burundu. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagira ubusa. Komisiyo y'imigenderanire n'amahanga n'umutekano ya Sena yatanguye kwiga integuro y'itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubusho n'abanyororo. Iri tegeko rizosubirira iryahahora ryo mu mwaka w'2010. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Muri uyu mushinga w'itegeko hagaragaramo ingingo zivuga ko nta muntu uzongera gufungwa adafite icyemezo cy'umucamanza kimufunga cyanditseho icyaha akurikiranyweho, itariki yafungiwe n'igihe azamara muri gereza. Uyu mushinga unateganya ko umuyobozi wa gereza uzafunga umuntu cyangwa akamurekura mu buryo bunyuranije n'amategeko azabihanirwa. ugwera imbere ya komisiyo y'ubanyi n'amahanga ya Sena kuri uwa mbere ministre w'umutekano mu gihugu Sheikh Musa Fazili Harerimana yasobanuriye abasenateri bishya biri muri uyu mushinga w'itegeko ahateganijwe ko umuyobozi wa gereza yibutsa mu nyandiko urukiko n'ubushinjacyaha ko hasigaye iminsi 7 ku minsi yo gufunga umuntu by'agateganyo irangiye ubushinjacyaha butarandikira ubuyobozi bwa gereza bumenyesha ko dosiye yashyikirijwe urukiko cyangwa ku icyemezo cyo gufunga by'agateganyo cyasabiwe kongererwa igihe icyo ubuyobozi bwa gereza bugomba guhita burekura ufunzwe ku ruhande rw'abunganizi mu nkiko bemeza ko iri tegeko rizakemura ikibazo cy'abarangizaga ibihano ariko bakamara igihe kinini bagitegereje impapuro ngo babashe gutaha
la pratique cyangwa se ibikorwa uyu munsi nuko nta muntu wajyanwa 1930 cyangwa se gereza kimironko nibura mvuga izo mu mujyo yewe nahandi ngo gereza imwakira adafite impapuro zimufunga kandi impapuro zimufunga ntabwo ari zakozwe na parike cyangwa zakozwe na polisi ni zakozwe n'urukiko ariko aho nzi ikibazo cyari kikigaragara ni igihano cyarangiye ugasanga wenda hatinda buzuza ibyo buzuza iryo tegeko rero rije rikavuga riti niba umunsi w'igihano warangiye umunsi bigomba kubahizwa ndumva ryaza risubiza icyo kibazo
uyu mushinga witegeye kugenda igihano ku muyobozi wa gereza wahanishije umugororwa igihano kimutesha agaciro ndetse n'ikimwambura uburenganzira bw'ibanze yemererwa n'itegeko mu gihe umugororwa yakoze ikosa muri gereza uyu mushinga kandi unagenda uburyo abagororwa basurwa ko ari uburenganzira bwabo gusa uyu mushinga ntusubiza ku cyifuzo cyavuzwe mu minsi ishize cy'abagore bifuza guhabwa uburenganzira bwo kubonana nabo bashakanye ku ruhande rw'abo bagore ngo hagiye witegeko riborohereza byagabanya ingaruka ziterwa no kubakumira ntibabashe kubonana nabo bashakanye
wowe wagize umugabo ufunze nawe
yarafunze ngiye witegeko rigiyeho nabyemera iyo ugiye ngo ujye kwiyandika kandi hano samba n'ejo uzasange arafunguye muraryanye nawara gusize mu rugo none nsanze umwana nsanze ufite inda nawe ngo rero uzasamba na handi wagendukana n'umugabo wawe giyeho byakorohereza abadamu n'abagabo ikaborohereza ibona ko kenshi muri gereza abagakunda gukora ibitago n'ufirawone iyo bafunze
ufirawone ni iki
ufirawone ni ngo n'abagabo baryamana n'abandi bagabo ubwo abayifuje iki abayifuje ya mugore we yamubura bagafata undi mugenzi we bakaryamana
ibi byifuzo by'uyu mugore ndetse n'abandi bagenzi be bagiye babivuga mu minsi ishize wavuga ko bitari hafi yo gusubizwa ntiyaba yibeshye umushinga w'itegeko watangiye kwigwa na komisiyo ya Sena nta ngingo n'imwe ivuga ibyerekeranye no guhura urubuga bashakanye mu gihe basuwe muri gereza kuri ministre w'umutekano mu gihugu Sheikh Musa Fazili Harerimana we yemeza ko mu gihe umuntu afunzwe hari ibyo ababujijwe
iyo ufunzwe wamburwa ibi n'ibi Unuwa ngo rero umuntu akora icyaha ziko cyari cyaha n'ingaruka z'icyaha aricyo gihano kigendanye n'icyo cyaha ziba ziteganyijwe iyo ugiye kubikora rero ugomba kwirengera ingaruka n'undi uba warakoze icyaha uzi neza ni gihano cyacyo byanze bikunze gufungwa byakagombye kugira ibyo bibabaza hufunzwe ntibirimo rwose nta nubwo ngenda nabishyigikiye ku giti cyanjye
uyu mushinga w'itegeko uvuga ko umugororwa uzajya avanwa muri gereza yimuriwe mu yindi azajya ajyana na dosiye ye ibi bikazakuraho ikibazo cyakundaga kuvugwa cy'abagororwa bafunze badafite dosiye yuzuye mu ntangiriro z'uyu mwaka havugwaga abagera ku 70,000 bafunze dosiye zabo zituzuye ariko ministre w'umutekano mu gihugu yabwitangazamakuru ko abagororwa batagera ku 100 ariho basigaye batarabona dosiye zabo itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa iryaherukaga ryari ryo mu 2010 Ministre w'umutekano mu gihugu akemeza ko ari bitagendanye n'igihe byari muri iryo tegeko ariyo mpamvu ryatangiye kuvugururwa asumta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
tusubire tunyarukire mu Burundi noneho Maitre Onesime kaba yabaye huburanira bamwe mu bantu baregwa kugira uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi mu Burundi barimo General Cyril Ndayirukiye aravuga ko bidasanzwe kubona igipolisi ndetse n'abandi bayobozi batari abakozi bagerageza kwinjira muri gereza nk'uko byagenze muri gereza ya Gitega ahafungiye abo aburanira Maitre Kabayabaya ngo hari abantu amategeko aha uburenganzira bwo kwinjira muri gereza
oya ibyo bintu tubona ko ari bisanzwe kuko uba mu munyororo utaba mu munyororo umuntu wese arafise amategeko amukingira ndaguhaya karorero umuntu amenye apfunzwe birarekuwe yuko iminsi yose bashobora kugenda kumukubita birarekuwe ko bamubuza gufungura biramubuza ko ashobora kunywa amazi biramubuza yuko ashobora kuvugana n'abandi bantu izo zose ntibishoboka kubera hari uburenganzira umuntu ategereza kuguma afise n'igihe yoba apfunzwe nico gituma no gufungwa bigengwa n'amategeko ico tutari ko turumva rero ni ingene abo bantu batagishobora no gusinzira umunyororo urafise abantu bawucungera
Maitre Kabayabaya ubundi mu mategeko abantu barekuriwe kwinjira mu munyororo ni bantu ki
ubwa mbere bwo ushobora kwinjira mu munyororo n'urongoye uwo munyororo kubera ikintu cyose gifite umuntu agitwara afise rero n'abakozi akoresha uyo muntu abo bakozi akoresha harimo n'abapolisi bamufasha gucungera umutekano wabo banyororo bakongera kuko hariho discipline kandi ko mu munyororo wa polisi bariyo hariho n'abandi bakozi hari abanditsi hariyo ubwoko bw'abakozi bishye icyo ndiko ndavuga nuko bitumvikana ingena abantu bari mu ntwaro byo hejuru ya leta twumva ngo commissaire provincial ngo ari mu munyororo commissaire provincial mu munyororo akora yiki ukumva ngo abantu bari mu biro by'iperereza ngo bari mu munyororo ukumva ngo abasirikare bo mu gisirikare bagiye kubaza ibibazo abantu bapfunzwe ibyo ntibyumvikana kubera yuko naho umuntu yari umusirikare yafashwe yakoze ikosa ariko baratohoza cyangwa yaraciriwe urubanza kuva umunsi afashwe agapfungwa ntibyumvikana ko umusirikare amutwara mu gisirikare nawe wari wamutwara ntaca asubira kuza kumubariza mu munyororo kuko icyo gihe nta bushobozi abamufiseko nicyo gituma rero tuvuga yuko mu munyororo hategerezwa kuguma hacungirwa igihe cyose n'abantu bariyo ku bwacu umuntu arongoye umunyororo n'abakozi bo mu munyororo nibo bantu bafite uburenganzira bwo gukora ibyo mu munyororo
Maitre Kabayabaya mu bantu buranira harimo na General Cyril Ndayirukiye ese haba hari itumanaho ufitanye nawe ku bijyanye n'uburyo babayeho muri iyi minsi
uburyo babayeho muri iyi minsi turabwumva ntitubana kuko ubwa mbere bwo tuba tubonana kenshi iyo batwama turi ko turaje kubaburanira natwe duheruka kubabona umunsi bafatwa hari ku munsi wa gatandatu itariki 15 twongera tubabona itariki 12 hari ku munsi wa mbere aho niho duheruka kubonana twaragiye no kubaraba mu munyororo mu nyuma zaho kubera batarabahamagara ngo baje kwemeza detention preventive mu nyuma zaho ntitutatubonana kenshi kuko ndaco turi ko turabafasha ari Burundi ubu bikoye no kumenya ingene abantu bapfunzwe bamerewe kubera yuko nta kintu na kimwe kikimenyekana nivyo tuzumva byatevye kandi cyane cyane mumenye yuko hariko haba ibintu bikomeye cyane mu munyororo w'Igitega kubona abantu bava hanze bakaza kugwanira mu munyororo n'abasanzwe imbere urumva abapolisi 200 300 ndetse binjira mu munyororo urimo abantu batarenga 1000 iyo ngwano ikenewe kwiki mwabyumvise yuko baca kubashira muri izoroma ahantu bari bonyene ivyo ntibihuye n'amategeko kiretse bapfunzwe bakoze igihano kandi bigaca mu mategeko mu kubacira ico gihano cyanke bakaba bari ko batohoza urubanza ubonaho turaduka tarubanza bari ko baratohoza bamaze iminsi ishikije na 75 bapfunzwe batabonye umucamanza
uwo ni Onesimetre Onesime Kabayabaya uburanira bamwe mu bantu baregwa kugira uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi mu Burundi
tukiri mu Burundi muri uyu mwaka urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka k'abana FENADEB rutangaza ko abana bagera ku 125 bafashwe barafungwa ariko bararekugwa abagera kuri 10 barishwe 9 barakomereka umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza araduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru
Kuva hatangwa imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza ku itariki ya 26 kwezi kwa kane uyu mwaka abana bagera ku 125 barafashwe batabwa mu mabohero atandukanye n'ubusho ariko barekurwa abagera kuri 10 barishwe 9 nabo barakomereka abari mu mabohero ubu bagera ku 59 46 muri bo bari mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuka bwo Burundi bakaba bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kwindwi bari mu mugwi w'abantu bari bateye ku magenekerezo ya 10 na 11 yuko kwezi mu makomine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke abana batandukanye n'imiryango yabo nabo bose hamwe na 693 3226 bari mu gihugu cy'u Rwanda nayo 372 bakaba bari mu gihugu cya Tanzania amashyirahamwe ahanira agateka k'abana avuga ko ibitigiri by'abana batandukanye n'abavyeyi babo bishobora kwiyongera ko byinshi cyane kuko harabagiye mu bindi bihugu no mu ntara hagati bataramenyekana ku igenekerezo rya 2008 kwezi kw'icyenda president Nkurunziza yagiriye ikigongwe abana bose bafunzwe
twisunze ko hariho n'abavyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe ntwaro n'umutekano ko abana babo batawe mu rudubi n'abasesa kuyoze twisunze kandi ko hariho bamwe mugwaruka gwafashwe bagaragaje ko basavye ikigongwe leta isavye ubutungane guca barekura ugwaruka gwakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyayura mutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu igiye kubashikiriza imiryango bazobanza kwigishwa gukunda igihugu ikiringo cy'ukwezi kumwe abana bahora mu mashure bazoyasubiramwo abandi nabo bigishwe imyuga itandukanye
gushika ubu ingingo y'umukuru w'igihugu ntirashirwa mu ngiro ivyo bigatangaza urunani rw'amashyirahamwe ahanira agateka k'abana FENADEB Jacques Nshimirimana n'umunyamabanga mukuru w'urwo runani
ubundi ivyo vyatezwa kuca bitangura mu maguru masha ubu murabonaho umwaka w'ishuri uri kuragera haraheze ukwezi n'indwi nka zibiri abanyeshuri batanguye amashuri niyo twashira kuko kwezi bigishwa ivyo gukunda igihugu hanyuma bakabiheza bakaca baja gusubira ku ishuri tuzosanga ca kigongo umukuru w'igihugu yagirira abana bashitse mu ishuri bibagoye gusubira guhamvya abandi kandi vy'ukuri bari bagiriwe ibakwe ryo kugirirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu
muruna ni FENADEB hari n'iyindi mvo ibatuma gusaba kwa abo bana bosubizwa mu buzima busanzwe mu maguru masha
ko bagiriwe ikigongo vy'ukuri nikibe ikigongo gishitse niba vyihutishe babashire mu mashure kandi abo bana biborohere kubana neza n'abandi batabatunga urutoki ngo we waje kwiga mu gice cya kabiri kubera wari umugwanyi wari umurobere ivyo bica bituma abo bana bagumana agatima tare na za nyigisho bagirirwa ugasanga ntaco zibungukiye ibi byari bikwiye kwihuta bikaja mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu ikaja mu ngiro n'ingoga abana bakarekugwa kandi izo nyigisho bakazikora bari mu mashure abandi basubijwe mu mihana yabo
umushikiranganje w'ubutungane Laurentine Mekanyana aramaze kwishikira ku ihoro rikuru rya Rumonge kugira ngo yirabire ko abo bana bafungiweho bamerewe twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kugira ngo atubwire ingingo zigiye gufatwa ariko turamukena Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi umugwi wa Islamic State witiri ibitero bitari bike byagizwe ku nyubako za leta no ku mapozisiyo y'abasirikare bagize urunani rw'abasirikare bayobowe na Saudi Arabia muri Yemen ku kivuko cha Aden
abana ibihumbi n'ibihumbi bo muri Sudani ntabwo bahawe inkingo zo kubarinda indwara zica ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF kirahamagarira impande zose ziri mu ntambara muri Sudani kureka abana bagakingirwa indwara y'iseru abana ibihumbi batuye mu bice bitoroshye kugeramo bashobora kurwara iyo ndwara
ishami rihanaye gateka kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko ukwagirirwa kw'abasirikare ba Republika iharanira Demokarasi ya Congo babiri bonyine mu manza z'abagera kuri 39 ku vyaha byo gufata ku nguvu kw'abantu benshi kwabaye mu 2012 vyerekana ko ubutungane butakoze neza
Chuti za radio hejwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha ntaha bihumurije tukaba twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Peter Handley afatanije na Fatuma Karara Arimasi wari kumwe na Ornella Baganizi umunyeshuri wimenyereza akazi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka nange ndabashimiye ko mwaduteza amatwi mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.